ishyano mpuzamakungu Human Rights Watch ribanira agateka ka kiremwamuntu ribona ko agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania kabangamiwe. Icyegeranyo cya Human Rights Watch cy'amezi 10 aheze cyagiye habona kuri uyu wa mbere cyerekana ko abatari bake muri izo mpunzi banyuruzwa bakaburirwa irengero bagafungirwa ubusa bakabarezwa igufa mu busho bafungiwemo abandi nabo bagatorwa igiziga mu makambi cyangwa hanze yayo. Ababangamiwe cyane n'abari mu makambi ya Ndota na Mutenderi aha ndetse aheruka gukurwa impunzi 8 zazanywe gufungirwa mu Burundi mu mabohero ya Muramvya na Bubanza. Aha n'amatohoza ijwi rya Amerika ryakoze ryasanze ari ivyo. Human Rights Watch ribona ko ari uruhonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Lewis Maj atwaza igisata cya Afurika yo hagati muri Human Rights Watch kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
La police et les services de renseignement tanzaniennes a fait disparaître de force.
Afukamenyeko inzego z'igipolisi n'abajeje guperereza muri Tanzania banyuruje impunzi mu ikambi ya Nzota barabafungira ubusa bongera bababoreza igufa iminsi itari mike mu gasho k'igipolisi ikibondo mu ntara ya Kigoma ahegereye umupaka w'u Burundi. Abandi bagera ku 8 baciye bajanwa gufungirwa mu Burundi mu kwezi k'8 guheze. Twamenye kandi ko impunzi n'abandi batari bwahabwe ubuhungiro bagera ku ndwi banyurujwe kuva uyu mwaka utangura atari uzirengero ryabo, bituma impunzi zigira ubwoba abandi bagahitamo guhunguka nyamara batarabishaka. Ije no guhunga agateka n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Iryo shyirahamwe rifite icyicaro i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemeza ko ryavuganye n'abantu barenga 200 bakadondagura amabi bagiriwe canke ababo bakorewe. Ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana n'umugore umwe afise umugabo yanyurujwe muri ubwo buryo akuwe mu nzu iwe n'ikambi ya Ndota mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Ku bw'umutekano wiwe twahinduye gato ijwi ryiwe.
Umva barabomoye umuryango niho bakubise umugore urugi ntibarinjira niho baca bamufata baramujyana. Yanisarana nka gusiga abana ari imfubyi ntibagaruka ntibasubira n'ubusi ndamenye nkuru kiwe cyangwa iriyo bantu nta na kimwe tumenya kuko nta n'ikintu na kimwe bamubajije bamutoye bamutwara gusa igisho namuherutse byabaye ubwo nyine nta na kimwe cyamenya nta n'ijwi ryo ndasubira kumva tubabaje kandi umuryango nta mahoro dufite ntitwigera dusinzira.
Human Rights Watch yemeza ko abavuganye naryo ari bake yamara ko abakorerwa amabi nk'ayo ari benshi. Leopold Shirangabo icyagira cyo twara umunani CBDH Vicar ruhuza abahamya agateka kazi na muntu baba mu makambi y'impunzi wewe yemeza ko mu mwaka umwe iryo shyirahamwe ryamenye abarenga 100 banyurujwe muri Tanzania.
Hariho kunyuruzwa, kwicwa, gupfungirwa ubusa n'andi mahohoterwa menshi atandukanye harimo kubuzwa gukora ikintu na kimwe cyabazana inyungu. Amasoko yarugawe nta mpunzi nimwe irekuriwe kudanaza ikintu na kimwe kugira ngo bashobore gusahiriza kutuntu babahawe na HCR. Nko kuva mu mwaka wa 2019 gushika aho tugeze abarundi barenga 100 barabuze buri burengero ryabo. Abandi benshi baratabaromoka bahungira mu bihugu bitandukanye mu bihugu duhana imbibe, abandi bakagenda barafatirwa mu mayira bagerageza guhunga. Kuva itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi impunzi zirenga 10 zimaze kunyuruzwa, abandi hafi nka 15 bamaze gupfungwa. Nibabareshye bari kubahohotera maze uzumva kene gutaha atahe.
Isano mpuzamakungu HCR gitaye impunzi muri Tanzania rirahakana rikavuga ko ataco ribizi ko. Umuvugizi wa HCR muri ico gihugu Edward Ogola yabwiye ijwi ry'Amerika mu majambo make ati twebwe nta ruhara turifisemo, umutekano w'impunzi ufiswe mu minwe n'igihugu c'abahaye indaro, gusa natwe hari ibiba bikadutera amakenga tukabaza inzego za leta zikatwishura ko ziriko zirakora amatohoza. Icyo bikoze iryo shyirahamwe HCR ryabwiye abahinga ba Human Rights Watch muri iyi raporo ko ryashyikirije amakenga yaryo leta ya Tanzania ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu makambi y'impunzi z'abarundi atatu ariyo Ndota, Nyarugusu na Mutenderi. Human Rights Watch nabo bahari na gateka kimunzi basaba ma leta ya Tanzania n'u Burundi kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi bateye ko umukono twarondeye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu muri Tanzania ari nabwo bujejwe ikibazo cy'impunzi ariko ntitwaronse umushikiranganji kuri telefone. Uwa Twitter Day yatubwiye ko atamushikiranganji mushasha ararahirira ayo mabanga muri Tanzania anatubwira ko wewe atarubasha afise bwo kugira icyo abivuze ko gusa yacishijemo ati umutekano w'impunzi urakwiye. Declaré l'Inguru, Kigali, Kobijou d'Amérique.